Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Jewe, Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro by'uyu munsi wa mbere. Ubu ni saha 11 n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ibiganiro byacu by'uyu munsi bigiye gutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka dutege amatwi mugenzi wacu yayaduteguriye.
Mwaramutse nshuti mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije giye kubashikiriza amakuru. Leta ya Libya yarungitse ubwato bugiye guhagarika ubwato bwo mu gihugu cya Korea ya Ruguru bushaka kujabukana ibitoro. Umushikiranganji wa mbere w'ifata kibanza mu gihugu cya Ukraine yatangaje ko atazoheba intara n'imwe. Mu gihugu cya Iraq naho umwiyahuzi yarishe abantu 42. Idonido y'aya makuru. Abasirikare b'igihugu cya Libya bagwanira mu mazi hamwe n'abagwanyi bashyigikiye leta ya Libya bararungitse ubwato ku kivuko kiri mu minwe y'uwundi murwi w'abagwanyi kugira ngo babuze ubwato bufise idarapo ryo mu gihugu cya Korea ya Ruguru gushora ibitoro ata burenganzira bwa leta baronse. Leta ya Libya yarasohoye amategeko abuza imirwi y'abagwanyi kugurisha ibitoro ku bihugu byo hanze. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Libya Ali Zaidane yaragabishije ko azotera bombe ubwo bwato bushaka gutwara ivyo bitoro ngo mu gihe buto kwikurikiza amategeko ya leta ya Libya. Yavuze ko mu gihe yoterezwa gufata iyo ngingo yo gutera bombe ubwo bwato hoba inkurikizi mbi cyane ku vyerekeye ibidukikije. Abantu bitwaje ibigwanisho barahaye amategeko abakozi bakorera leta ya Libya yo guha ikibanza ubwo bwato buhagararamwo ku munsi wa gatandatu. Abagwanyi baragabishije leta ya Libya ngo ntihirahire ngo ibuze ubwo bwato gutwara ivyo bitoro. Abasirikare b'igihugu cy'u Rusiya barabandanya utwigoro twabo two kwigarurira intara ya Crimea. Muri iki gihe abategetsi bo muri iyo ntara bakomeje umugambi wabo wo kwifatanya na leta y'u Rusiya. Umushikiranganji wa mbere w'ifata kibanza w'igihugu cya Ukraine ejo ku munsi wa Mungu yarasubiye gutangaza ko atazoheba intara n'imwe. Umushikiranganji Arseni Yatsenyuk yarashikirije ijambo abanyagihugu bamushyigikiye ku murwa mukuru Kiev igihe bariko barahimbaza ubuzima bw'umwanditsi w'amapoeme wo mu gihugu cya Ukraine azwi nk'intwari y'igihugu Taras Shevchenko. Umushikiranganji Yatsenyuk atekanya kubonana na Perezida Barack Obama ku munsi wa gatatu mu gisagara cya Washington DC kugira ngo baganire ku byerekeye uruhagarara ruri mu ntara ya Crimea igwiriyemo abanyagihugu benshi bavuga ururimi rw'Ikirusiya. Umushikiranganji w'umushikiranganji wo mu gihugu cy'u Rusiya yavuze ku gihugu cy'u Rusiya cashize ku ruhande amadolari angana na biliyoni imwe hamwe n'imiliyoni ijana yo kubaka amahinguriro mu ntara ya Crimea mu gihe iyo ntara yotora kwifatanya n'igihugu cy'u Rusiya. Yamara chancelier w'igihugu cy'u Budagi Angela Merkel yabwiye perezida w'igihugu cy'u Rusiya Vladimir Putin kuri telefone ejo ku munsi mungu kwa ayo matora yo mu ntara ya Crimea ashyigikiwe n'igihugu cy'u Rusiya ateye kubiri n'amategeko kandi arengera ubwirizwa shingiro ry'igihugu cya Ukraine. Abapolisi bo mu manuko bw'igihugu cya Iraq batangaje ko umwiyahuzi yishe abantu bashika 42 yongera akomeretsa abandi 157 igihe yiturikiza ko kibombe cari mu modoka ya minibus ku kirindiro c'abapolisi kirimo abantu benshi. Ico gitero cabaye ejo ku munsi wa mungu caratumye imodoka 50 zaka umucanwa maze abantu bose bari muri zo bapfiramwo gihe bari barindiriye ko izo modoka zisakwa. Ico kibombe caturikijwe mu kirindiro cinjira mu gisara ca Hilal kigwiriyemwo abashia kiri ku birometero 100 mu manuko bwo mu rwa mukuru Baghdad. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari we wakoze ico gitero. Igihugu ca Iraq kimaze gihe kitari gito kiberamwo ubwicanyi butagira izina buva cane cane ku banyagihugu b'Abarabu b'Abasuni bari kurushi hamwe no kungwano ibera mu gihugu kibanyi ca Syria. Abantu barenga 400 baramaze kwicwa kuva uyu mwaka utanguye. Umuvugizi wa leta ya Afghanistan yatangaje kumwe mu ba vice perezida babiri w'igihugu Marshal Muhammad Kasim Fahim yitavye umuremyi afise imyaka 57. uyu muvugizi wa leta yavuze ko Fahim yapfuye urupfu rusanzwe ejo ku munsi wa Mungu. Yavuze kandi ko igihugu kigiye kumugandarira mu kiringo cy'iminsi itatu. Fahim yari umwe mu batetsi bahora bafise imirwi y'abagwanyi kandi niwe yari umusirikare w'intwazangabo mu runani rwo mu buraruko bw'igihugu rwagwanije abataliban.
Arakoze mugenzi wacu ahejeje kudushikiriza ayo makuru. Tubibutse nshuti mwese ko mushobora kandi gukurikirana ibiganiro byacu byose ku kibanza cha internet kuri adresse ya www.voanews.com/centralafrica.com. Mushobora kandi kudushikiriza ubutumwa bwanyu kuri adresse ikurikira: radio@gmail.com, kuri Facebook na Twitter, maze mukumviriza ibiganiro byacu mukoresheje ijambo radio yacu. Ntihagiraho muja, ibiganiro twabateguriye birabandanya. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cha sport, dutega amatwi mugenzi wacu yakiduteguriye.
Dutangurire ikiganiro cyacu cerekeye sport n'inkino ku makuru yerekeye ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryabaye mu mpera zindwi. Ekipe isanzwe ariyo yatahukanye igikombe mu ihiganwa ryitwa FA Cup Wigan Wembley niyo izokina urukino rwo muri finale, ikaba izohura na ekipe Arsenal inyuma yaho itsindiye ekipe Manchester City nkuko yabigize kandi muri finale mu mwaka uheze. Ekipe ya Manchester City yari yatahukanye insinzi mu ndwi iheze mu higanwa Capital One Cup, yari yakwiragiye igisagara cyose itembereza agashimwe yari yaronse imbere y'uko rukino ruyihuza na ekipe Wigan rutangura. Yamara aho urwo rukino rwayihuje na ekipe Wigan vyama vyatanye mu mitwe rutanguriye akizero kayo kagiye karagabanuka. Umukinyi yitwa Jody Gomez niwe yatsinze igitsindo cya mbere cya ekipe Wigan kuri penalty bivuye ku kosa ryakozwe n'umukinyi yitwa Martin De Michelis wo muri ekipe City Manchester. Hanyuma mu gice kira kabiri umukinyi James Perk wa ekipe Wigan atsinda igitsindo kigira kabiri ku busa bwa ekipe Manchester City. Mu gice kira kabiri umukinyi Manuel Pellegrin wa ekipe Manchester City yarinjije igitsindo ku mupira ahawe na mugenzi we Samir Nasri. Nyamara ekipe Manchester City ntiyashoboye kwinjiza igitsindo kira kabiri naho yari yitwaye neza muri ico gice kubera abakinyi bakina inyuma bakingira ekipe Wigan baciye bakomeza inguvu n'ubukerebutsi. Urwo rukino rwarangiye rero ekipe Wigan Athletic itahukanye insinzi kuri ekipe Manchester City 2-1. Tukivuga kandi kwiganwa ry'umupira w'amaguru, abakinyi babiri barerekanye akanyamuneza inyuma yaho binjirije amagori maze bituma amajambo bari bavuzwe ko n'abamenyereza babo aba aribagiwe. Samuel Eto'o hamwe na David Miller baciye banyarukira kwidarapo riri mu mfuruka ikibanza cy'umupira w'amaguru kugira ngo berekane akanyamuneza bafise inyuma yaho binjirije ibitsindo. Eto akinira ekipe Chelsea yarahejeje kwinjiza igitsindo mu rukino rwahuje ekipe yiwe na ekipe Tottenham imbere y'amasaha 24 aho yinjirije ico gitsindo. Umukinyi wa ekipe Hull Mailey nawe yarinjije igitsindo mu rukino rwariko ruhuza ekipe yiwe hamwe na ekipe Sunderland nawe nyene aca aja kwigirira ico gitsindo kwidarapo riri mu mfuruka ikibanza cy'umupira w'amaguru. Abo bakinyi bose barerekanye ubugabo bongera baribagiza amakuru yari yanditswe mu nyamakuru maze ivyo bikaba byarerekanye ko bakinyi umupira w'amaguru bafise ubushobozi bwo kurengera amajambo mabi ashobora kuba yashikirijwe n'abamenyereza babo. Ivyo abo bakinyi babiri bakoze mu kuja kwiginira ku darapo riri mu mfuruka ikibuga cy'umupira w'amaguru nivyo n'uwundi mukinyi kirangiranwa Roger Miller nawe nyene yahora agira. tubutse nshuti mwese kamwe kamwe nabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu rukino rwa tennis naho umukinyi kirangiranwa Andy Murray yaragarutse maze atsinda undi mukinyi kirangiranwa Lucas Rosol mu rukino rwabereye mu kibanza citwa Indian Wells. Umukinyi kirangiranwa Rosol ava mu gihugu ca Czech yari yatsinze umwe mu bakinyi ba mbere muri tennis Rafael Nadal mu rukino rwabereye Wimbledon mu mwaka w'2012 yari yatsinze umwongereza Andy Murray gushika mu ntango z'igice kira kabiri. Yamara Murray yaciye agaruka nawe araheza aca inkokora Rosol maze abariwe atahukana intsinze. Turangirize ku makuru yerekeye umudereva yabaye kirangiranwa ku isi hose mu gusiganwa n'imodoka mu rwego rwa Formula 1 umudagi Michael Schumacher. Abaganga bariko baramuvura nyuma yaho agira isanganya ariko aranyerera bimwe bita ski, barabandanya gukora ibishotse byose kugira ngo bamukure muri koma. Uyo mudereva kirangiranwa ku isi hose yatahukanye insinzi zishika indwi muri iki gihe kandi afise imyaka 45 yakomeretse cyane mu mutwe gihe yari muri siporo yo kunyerera bita ski ari mu mitumba kirangiranwa yo mu gihugu cy'u Faransa French Alps kwigenekereza rya 2019 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Mu kwezi guheze umuryango wiwe waratangaje kufisa akizero kwa zorusimba. Bakunzi mwese b'ikiganiro cya siporo ha niho tukirangirije. Yamara mu kanya bagenzi bacu mu Burundi no mu Rwanda baratubwira amakuru akomeye avugwa muri siporo muri ivyo bihugu.
Ubu naho dukubitire mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini twumve ibivugwa muri sport. Reka dutangurire kuri mugenzi wacu Désiré Hatungimana ari mu Burundi.
Kuno w'Imana kuri Entente Sportive de Bujumbura niho habihiganwa ryo koga natation muri muri Faransa ryahuje ugwaruka rw'abahungu nabigeme barenga ijana bari baje guhiganwa kugira haboneke abazoserukira Burundi mu mahiganwa azobera Kampala mu kwezi kwa kane. Ikibonekeje nuko abana bakorera imyimenyerezo yabo ku musaga ari bo babitwayemo neza gusumba abandi. Kasiye Basogomba arongoye ishyirahamwe ryo koga mu Burundi akabemeshije yuko yashimishijwe n'imyanya abo bana bakoze, akamenyesha yuko ngo mu gihe byo bandanye uko mu Burundi hagiye kuzoboneka imidari mu misi iza ivuye mu ishyirahamwe ryo koga.
Urakoze kumpa ijambo. Uno munsi watunganyije inkino dufise umugambi wo kumenya abo bangaho bagejeje no gutegura umugwi gutora umugwi uzoserukira Burundi mu nkino zobera mu Uganda mu mpera z'ukwa kane. Gushima nashimye urwego tugeze ko abana babyitabye atari bake gusumba ko bahora babyitaba. Nukoga twabonye ko bitangaza biratera imbere cyane, mwabonye nk'abahungu bafise ingufu kandi boga cyane. Nabishimye ko twatera imbere. Twifuza gutwara umugwi hamwe ugira amahiganwa aboneka ko Burundi bwagiye muri amahiganwa, ko n'amahiganwa azoba mu bihugu bihuza ibihugu 21 byo muri akarere. Kubera uburyo batubara ko ari buke, twifuje gutwara abana bashika 18 mugabo tubona umenga leta yatubare yuko utaburyo buhari two turaraba ntuzamenya neza buzotwara. Zoba ari ubwa mbere tugiye muri amahiganwa, nibaza ko ariho abarundi nabo gazocamenya uruhara aho bageze mu Burundi dufatiye ngaha muri akarere.
Umwigeme RC w'amahoro amaze guserekera Burundi mu nkino zikomakomeye harimo n'inkino za Jeux Olympiques yari yitavye ayo mahiganwa, yamenyesheje yuko ngo mu mahiganwa azogenda mu gihugu cya Kampala ngo atazo bagiye kororera ahubwo ko bazo bagiye kurondera imidari, kandi ngo arize yuko bazoteza imbere igihugu cyabo.
Turavye igihe kihaciye duserukira igihugu cy'u Burundi, turabona ko ubuye imyanya ikwiratera imbere ko nico ahanini gikomeye, kubera kugira dushobore kuronka akaryo ko gushobora guhiganwa n'abandi mu bindi bihugu ahanini baraba umwanya. No munsi rero nko mwabibonye twahuriye nga aye n'abandi benshi kugira ngo duhiganwe tuzobashobore gutora abazoja guserukira igihugu cyacu muri shampiyona izobera mu Buganda. Rero nibaza ko imyanya twagize uno munsi uretse iwanje gusa n'iy'abandi ni imyanya myiza, kandi turizera ko no muri iryo higana tugiyemo dushobora no kuzana imidari tuzaniye igihugu cyacu. Azoba ari competition nyene no guhiganwa, gusa icyo tuzokora ni kwipima n'abandi kubera yuko n'ubwa mbere urukino rwa natation rusohotse ngaha aye muri region yacu, kandi urumva bamwe tuhura duhurira mu mashampiyona aya manini manini azoba ari ubwa mbere duhuye nabo mu karere kacu. Gize rero twibaza ko no kwipima kuri mwe, ariko kandi turizera ko cyane no hejuru yavyo tuzoshobora kuronka natwe imidari.
Twamenyesha yuko iryo higanwa ribaye rimwe muri make amaze kubera mu Burundi, kuko mu ishyirahamwe ryo koga mu Burundi atamahiganwa nk'ayo yakunda kuba, kandi ngo no gusohoka mu gihugu batagiye mahiganwa y'isi yose ngo vyashikagake mu mpira w'amaguru naho mu higanwa y'u Burundi inkino zarabandanije mu mpera y'inondwi urukino rwahuje Academy Cite na Leader Dick Burundi Academy giye kuri no w'Imana akaba rigo rukino rwasa nuko rwari rundiro na benshi na buryo umugwi wa Academy Cite mwako heze ari waratsinze umugwi wa Leader Dick Burundi Academy gutangaje abantu benshi ukitakana n'ikibanza cyo guzasohoka Burundi muri Afrika Jimmy Ndayizeye amenyeza umugwi wa Academy Cite akaba yatumenyesheje uko naho bamutsinze ibitsindo bine kuri kimwe ngo mu kibuga ngo ntivyaboneka cyane yuko bamusumvya
ndavye ingene urukino guno musi rwagenze kintu cambe no vuga sinovuga yuko naho twatsinzwe yuko twari turushijwe cyane je ndibaza yuko ndavye ingene urukino rwagenze uravye ingene umugwi wa Lydia Ridiki wari wateguye urukino wabona yuko baje biteguye neza twagerageje gukina neza ndavye nk'ibitsindo twatsinzwe ndashobora kuvuga yuko nk'ibitsindo nka bibiri canke bitatu no vuga yuko ari bitsindo twoba twabahaye ariko sinovuga yuko twoba twakinye cyane ariko ndavye urukino ngene rwagenze Lydia Ridiki bari barituguye neza cyane
mbega ugikora bihiganwa gihe n'umwaka tuva kuri Lydia Ridiki Burundi Academic ari umugwi uhereza amahirwe menshi yo gushwarikana gihe n'umwaka turavye inkino bakina
ndavye ingene ingene zigenda muri igana ryo muri uyu mwaka Lydia Ridiki uravye ingene bakina uravye abakinyi ni ekipe ifise abakinyi beza uravye ayandi ma ekipe ariko kuri uyu mwaka turacari muri are sinovuga yuko ndawuhaye amahirwe menshi cyane
twamenyesha yuko uwo mugwi wa Lydia Ridiki Burundi Academic kugeza uno munsi ari ufise ikibanza cya mbere by'infata kibanza mu igana ryo mupira amaguru mu Burundi Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Desire tuve mu Burundi tuje mu Rwanda mugenzi wacu Jean Claude nawe ari mu Rwanda aradufitiye amakuru ya sport
mu mukino njya rugamba wa taekwondo abakinyi bagomba guhagararira u Rwanda mu mikino y'isi yose ku bana bato iteganyijwe kubera muri Taiwan ntabwo bagishoboye guseruka impamvu yuko kunarirwa kwitabira imikino turayisobanurirwa n'umunyamabanga mukuru mwishyiramo ry'umukino wa taekwondo mu Rwanda Placide Bagabo
mu byukuri irushanwa ryo rizaba ariko abanyarwanda babana twari twarateguye mu gihe kinini gishize ntabwo bishobashoboka ko yuko bitabira impamvu rero yatumye habaho iyo mpinduka yuko abanyarwanda tutabashije kujyayo ni ikibazo cy'amaviza cyasushe n'ikidutungura kuko abateguye iryo rushanwa bari batubwiye ko bazabidufashamo bakayadusabira amaviza ku buryo twayabona mu buryo butatugoye ariko musibejo mu gitondo nibwo batwandikiye batubwira yuko tugomba kwirwariza byo biza bihura n'ikibazo n'ubundi twari dufite cya mikoro tarahagije neza ariko twagomba guko byagenda kose kujyayo ubwo rero hiyongereho bije gushaka visa kuko twagombaga kujya mu gihugu cya Afrika y'Epfo ariho twagomba kuzisabira ubwo biratugoye iyo ikaba ariyo mbogamizi urebye yatumye tutitabira
ubundi rushanwa ryagombaga gutangira ryari ryagombaga kumara iminsi ingahe byasabaga iminsi ingahe kugira ngo nibura mube mwonyizo visa
irushanwa ryagombaga gutangira ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu ubwo twari dufite iminsi gusa 8 yo kugira ngo tube twabashije kubona ibyo byangombwa byose ubwo nka procedure twa ya mbere byari gushaka visa zo kujya muri Afrika y'Epfo gutwara ikipe bose kuko bagomba kujyayo bakabona izo visa hanyuma hariya naho byari kudutwara n'iminsi nk'itanu ubwo rero ntago biri guhura neza na gahunda yo kwitabira kuko hariya n'ubundi twagombaga kugerayo byibuza iminsi nk'itatu mbere y'uko irushanwa ritangira kugira ngo nabo bana bacu babanze bamenyere n'icyo kirere cya hariya kugira bakine nta kibazo bafite kuko n'ubundi kuri gahunda yacu twateganyaga guhaguruka mu Rwanda itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu ubwo rero ntago byahuraga neza na procedure yo kugira ngo tubane ayo mafisa
ubundi abagombaga guseruka ni bangahe ese ubumwagerageje kubaganiza amabwire ko batakigiye
ku ikubitiro twari twateguye abana bagera kuri 5 harimo abakobwa 2 ndetse n'abahungu 3 ariko uko twagendaga dusatira igihe cyo kugenda twagiye tubona yuko hari abatujije ibyangombwa ubu ngubu twari tumaze gutegura 2 umukobwa umwe n'umuhungu umwe ubwo rero tumaze kubona iyo mpinduka twagerageje kubigera turabakansoringa tubabwira yuko ahubwo bagomba gukaza umurego bakitegura neza birenze kugira ngo bazabone ukuntu bitabira irushanwa rya Afrika ry'abana rizabera mu gihugu cya Botswana mu kwezi kwa gatanu.
Tugiye mu mukino wa triathlon, intumwa zihagarariye u Rwanda zirimo kwitabira amahugurwa ndetse n'amarushanwa arimo kubera mu Misiri. Muri iyi gahunda ihuje ibihugu binyuranye byo ku isi, u Rwanda ruhagarariwe n'abantu bane. Hari abakinnyi babiri aribo Anane Uwineza na Isiaka Irankunda. Umunyamabanga mukuru mw'ishyirahamwe ry'uwo mukino wa triathlon mu Rwanda ariwe Michel Umurame ndetse n'umutoza w'uyu mukino. Uyu mutoza aratubwira uko yiteguye kurahura ubundi bumenyi.
Nge nitwa André Okenge, abandi umutoza muri Federasiyo ya Triathlon hano mu Rwanda. Gahunda injyanye ni ukwigira kuri bariya bene wacu badutanze iriya mikino ya triathlon kugira ngo natwe mu bihe biri imbere tuzashobore kugera mu rwego bagezeho, wenda tube twanabarusha. Muri make uwo mukino naje nawukinnyeho mu myaka irenga 10 nabaye muri Canada, akaba ariho nigiye n'ibyo n'uwo mukino wa triathlon nkaba narakoze na course imwe ya coaching ya triathlon. Ubu ntabwo ari ibintu byo gushakisha, ubwo ni ukugira ngo nkomeze nihugure nigira no ku bandi ibyo bageze.
Umukino wa triathlon watangiye mu Rwanda mu mwaka ushize mu 2013, ukaba ugizwe n'imikino itatu yibumbiye hamwe ariyo koga, gusiganwa ku maguru no kunyonga igare. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Urakoze Jean Claude. Tubibutse inshuti mwese ko mubandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse kandi ko muri programme yacu nshasha guhera mu kanya gato y'isaha 12 zo mu gitondo muje kubandanya kumviriza ikiganiro dusangira ijambo. Ikiganiro gifise hafi iminota 30 ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Ntimutangwe. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara gerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry aherutse mu ruzinduko rutunguranye muri Tunisia ku itariki ya 18 ukwezi kwa kabiri, aho yari agiye kubonana n'umuyobozi mukuru kugira ngo baganire ku bimaze kugerwaho muri Tunisia ku byerekeye ivugurura rya demokarasi. Muri Tunisia niyo imyumvimbagatanyo y'urubyiruko yatangiriye, ubwo umucuruzi wo ku muhanda muri Tunisia Mohamed Bouazizi yaramaze kurambirwa ruswa muri guverinoma hamwe n'itotezwa yitwitse mu mwaka 2010. Imyigaragambyo yakurikiye urupfu rwe yaje gutuma perezida wari umaze igihe kirekire ku buyobozi muri Tunisia Zine El Abidine Ben Ali asezera ku buyobozi, kandi byavuyemo imyigaragambyo yamagana ubutegetsi bw'igitugu mu karere kose. Avugana n'abanyamakuru i Tunisi, Secretary Kerry yashimye ibyagezweho muri demokarasi mu gihugu cya Tunisia muri iyi myaka itatu ishize. Bwana Kerry ati, Abanyatunisia bashyize umukono ku itegeko nshinga rishya, itegeko rishingiye ku mahame ya demokarasi harimo uburinganire, ukwishyura ukizana, umutekano n'amahirwe mu by'ubukungu n'ubuyobozi bugendera ku mategeko. Ati, ni demokarasi ishimangira umuco umaze igihe muri Tunisia wo kubaha uburenganzira bw'abagore n'ubw'abanyakamwe. Ni itegeko nshinga rizafasha abanyatunisia kugera ku byo Mohamed Bouazizi n'izindi miliyoni z'abanyatunisia bifuza. Ni itegeko nshinga kandi rishobora kubera urugero ibindi bihugu byo mu karere n'iby'ahandi mu mpande zose z'isi. Bwana Kerry yijeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza kuba Tunisia hafi, kandi yibutsa inkunga ya Amerika mu bikorwa by'amatora kugira ngo abanyatunisia bazagire amahirwe yo gukoresha uburenganzira baharaniye bakabugeraho bibishya kuya, kandi bazabashe kwitorera vuba guverinoma yabo y'ibihe biri imbere. Byongeye kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje kuzatanga izindi miliyoni zirenga 400 z'amadolari mu mfashanyo mpuzamahanga ku buyobozi bw'inzibacyuho bwa Tunisia. Inkunga yo gushyigikira umutekano, ubusugire n'ubwiyongere bw'ubukungu mu gihugu ndetse n'ivugurura rya politiki nk'uko ukwiyemeza gukorera hamwe hagati ya Amerika na Tunisia byashinze imizi. Secretary Kerry yavuze ko ibihugu byombi birimo gutera intambwe zo gushimangira programu ziva ku muturage zijya ku wundi, harimo kohererezanya abanyeshuri. yanatangaje ko inama yo gutaha ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Tunisia izaba ubwo Minisitiri w'Intebe Mehdi Djoma azaza inaha i Washington DC ku butumire bwa Perezida Barack Obama muri aya mezi ari imbere. Secretary Kerry ati umurimo wo kubaka demokarasi ntiworoshye. Ndabizi ko hari yo nzira Tunisia ishaka kwerekezamo kandi nshaka ko babigeraho. Ati nashakaga kuza hano kugira ngo nemeze mu izina ry'abaturage ba Amerika na Perezida Obama ubwitange bwacu ko turi kumwe na Tunisia n'abaturage bayo muri urugendo rwerekeza kuri demokarasi.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya isaha 12 n'igice turasozera ibiganiro byacu by'uyu munsi, ariko reka mugenzi wacu yaduteguriye amakuru atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru.
Urakoze Uriane, mu makuru twabashikirije twabwiye ko abasirikare b'igihugu Libya bagwanira mu mazi hamwe n'abagwanyi bashikira Leta ya Libya barungitse ubwato ku kivuko kiri mu minwe y'uwundi murwi w'abagwanyi kugira ngo babuze ubwato bufise idarapo ryo mu gihugu ca Korea ya ruguru gushora ibitoro ata burenganzira bwa Leta baronse. Leta ya Libya yarasohoye amategeko abuza imirwi y'abagwanyi kugurisha ibitoro ku bihugu byo hanze. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Libya Ali Zaidan yara gabishije kwa zotera bombe ubwo bwato bushaka gutwara ivyo bitoro ngo mu gihe butokurikiza amateko ya Leta ya Libya. Twabwiye kandi ko abasirikare b'igihugu cy'u Burusiya babandanya utwigoro twabo ko kwigarurira intara ya Crimea muri iki gihe abatetsi yo muri iyo ntara bakomeje umugambi wabo wo kwifatanya na Leta y'u Burusiya. Umushikiranganji wa mbere bifata kibanza w'igihugu cya Ukraine ejo ku munsi wa Mungu yarasubiye gutangaza ko atazoheba intara n'imwe. Umushikiranganji Arseniy Yatsenyuk yarashikirije ijambo abanyagihugu bamushigikiye ku murwa mukuru Kiev igihe bariko barahimbaza ubuzima bw'umwanditsi w'amapoeme wo mu gihugu cya Ukraine azwi nk'intwari igihugu Taras Shevchenko. Twavuze kandi ko abapolisi bo mu bumanuko bw'igihugu cya Iraq batangaje ko umwiyahuzi yishe abantu bashika 42 yongera kubereza abandi 157 igihe yiturikiza ku kibombe cyari mu modoka ya minibisi ku kirindiro cy'abapolisi kirimo abantu benshi. Icyo gitero cyabaye ejo ku munsi wa Mungu cyaratumye imodoka 50 za kumucanwa maze abantu bose bari muri zo bapfiramwo igihe bari barindiriye kwizo modoka zisakwa. Icyo kibombe caturikijwe mu kirindiro cinjira mu isara cha Hilal kigwiriyemo abashia kiri ku birometero 100 mu bumanuko bw'umurwa mukuru Baghdad. Twavuze kandi ko umuvugizi wa Leta ya Afghanistan yatangaje ko umwe mu ba vice president babiri b'igihugu Marshal Muhammad Kasim Fahim yitavye umuremyi afise imyaka 57. Uyu muvugizi wa Leta yavuze ko Fahim yapfuye urupfu rusanzwe ejo ku munsi wa Mungu. Yavuze kandi ko igihugu kigiye kumugandarira mu kiringo c'iminsi itatu.
Urakoze mugenzi wacu kuri ayo makuru wadushikirije. Abagiye kubandanya kumviriza ibiganiro byacu isaha 12 zo mu gitondo mushobora kubandanya mwumviriza ikiganiro mukunda cyane dusangira ijambo.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.